mwishu ya Amerika isami anila i Washington DC mukirundi na mukinya Rwanda mwana mtereza nshuti mwisi mwudu teza matwi mwikumu na Federica Onikije deka ilgani uvijachu tuvitangula nini na makuru avugwa hija no hino kuhisi tukie kushikilizwa na mgenzo wa Charoiza Bigiriman
Sakiza mwiliwe Frederike tuliahira kumakuru abandanya avugwa kuri Ukraine n'u Burusiya abasirikare ba leta ya Ukraine bo mu nteko za ONU ziri kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu myiteguro yo gutahuka mu gihugu cyabo gufasha mu rugamba kirimwo n'u Burusiya ishiramwe mpuzamakungu ONU ryavuze ku munsi wa kabiri ko Ukraine ariyo yabisabye abasirikare bari mu bashika amajana 250 bacumbitse mu gisagara ca Goma bo mu nteko zingana 15,000 ONU ifitiye muri ico gihugu ku cicaro ca ONU i New York umuvugizi wa ONU yarashimye intererano y'abo basirikare mu bikorwa barimwo muri RDC igisagara cha Goma ni igisagara kiri mu ntara ya Kivu y'uburaruko mu buseruko bw'ico gihugu kandi ihana imbibe na Uganda hamwe n'u Rwanda ni igice kimaze imyaka irenga 25 mu bwicanyi butegwa n'imihari yitwaje ibigwanisho aho ishiramwe mpuzamakungu ONU ririho gufasha kugira amahoro agaruke Kuri aya makuru nyine Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze jo kuwa gatatu ko igitero cy'indege cy'u Burusiya casambuye ibitaro by'abana mu bumanuko bushyira ubuseruko bw'igisagara cya Mariupol kiri ku kivuko yavuze kandi ko abana bisanze bari mu bibomoke by'amazu Uburusiya ntacyo buravuga kuri ibi byagirije ariko bwahakanye ko budatumbereza ibitero ku basivile mu rugamba burimwo n'igihugu cya Ukraine umutegetsi akomeye muri Ukraine Kirilo Timoshenko yavuze ko abategetsi bariko baragerageza kumenya igitigiri nyacyo cabo barahasize ubuzima canke abakomeretse iki gitero ku bitaro cyatumye Perezida Zelensky yongera gusaba umuryango OTAN gushyiraho itegeko cyo kuziririza indege mu kirere cya Ukraine yabwiye abo muri OTAN ko bafise ubushobozi ariko ko basa n'abariko baratakaza ubuntu igisata cyawo ni cita ku mpunzi nacyo HCR cyavuze kwa gatatu ejo ko abantu imiliyoni 2.2 bamaze guhunga Ukraine abarenga ica kabiri bahisemwo guhungira muri Polonye umushikiranganji wa Ukraine w'imigenderanire n'amakungu Dmytro Kuleba hamwe na mugenzi we Burusiya Sergei Lavrov bategekanya guhura kuri wa kane muri Turukiya kugira baganire kuri iki kibazo Hana muri Leta Zunze za Amerika Perezida Joe Biden yavuze ko abanyamerika babiri bari bafunzwe na Leta ya Venezuela ubu bidegembya ni nyuma y'iminsi intumwa za Amerika zigendeye ico gihugu cyo muri Amerika y'ubumanuko mu twigoro two kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu Perezida Biden ku munsi wa kabiri yarahaye ikaze abanyamerika Gustavo Cardenas hamwe na Jorge Fernandez inyuma y'irekugwa ryabo Perezida yavuze ko Cardenas yatwara ishami ry'ishyirahamwe nyamerika rya leta ry'igitoro riri muri Venezuela Fernandez nawe yahagaritswe mu mwaka uheze kubyagirije Amerika ivuga ko byari binyoma barekuwe nyuma y'umubonano w'intumwa za Amerika hamwe n'iza leta ya Perezida Nicolas Maduro uyu mubonano wari utumbere kuraba ingene ibihano by'ubutunzi Amerika yafatiye igisata cy'ibitoro muri Venezuela bitezugwa Naye Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yavuze ko igihugu ciwe mu myaka igiye kuza kigiye kuzorungika mu kirere ikigendajuru cha satellite kizotanga amakuru ari ku gihe y'ibikorwa bya gisirikare bikorwa na Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse Perezida Kim yavuze ko izo satellite zizotororokanya amakuru ariko kandi zikazokora no gukingira ubwigenge bwa Korea ya Ruguru hamwe n'inyungu zayo hamwe no guharanira uburenganzira bwo kwigwanira hamwe no kuzamura igihagararo cy'igihugu. Na yuko mugabane wa Afrika muri Nigeri, abanyagihugu 10 barishwe mu manuko bushira ubuseruko, bakaba bishwe n'abakekwa kuba abajihadiste bamuka mu mugwi w'iterabwoba wa Boko Haram wo muri Nigeria. Abagabo bitwaje ibigwanisho bashitse ku munsi wa mbere mu mihana yi Fiego, imihana yi Ngarwa Lawandi hamwe na Ngarwa Kura ni hafi gisagara Difa. Abishwe bose ni abagabo kandi bishwe n'amasasi inkoho nkuko abategetsi babivuze. Ayandi makuru yavuze ko igitigiri cy'abafuye gishobora kurenga iki mu gihe n'igisagara cha Lada chatewe. Mamane Kakatuda aserukira ishyirahamwe ritegamiye leta muri Nigeria yitwa Alternative Citizen Space yavuze ejo kwa gatatu ko hafuye abantu 20 barimo 10 biciwe mu mihana yi Lada, ariko leta ntiremeza ibyo bitero. Intara ya Difa ihanura bibe na Nigeria iri mu bwicanyi butegwa na Boko Haram kuva mu 2015.
Urakoze ya Louise Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi uheje kudushikiriza. Ubu naho umwanya w'amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Madame Vestine Nahimana yahoze ari ambasaderi w'Uburundi mu Buholandi yaragenywe mu banga y'umukuru w'urwego sense rujeje gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi.
Haba nifuje yuko n'abamenyesha makuru kuza tukaja hamwe twese tugakora icyo cyose cyoza gituma haba impinduka mu gihugu mu buryo ubereye.
Iyo ni ambasaderi wa Nahimana, umukuru mushasha w'urwego CNC. Bamwe mu bamenyesha makuru bakiye gute iganwa ryiwe.
Ata kintu umuntu yo mwitegako cyane kuko nuvuga ko ibyo bice gisata cyo kumenyesha makuru ntacazi atawosaba umuhinga w'indimo kuja kuvura abantu.
Uyo ni Alexandre Diunge ko atwara urunani bamenyesha makuru mu Burundi UBG. Amakuru avugwa mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini cyatanguye mu Burundi. Mufasoni Vestine Nahimana yahora aserukira Burundi mu Buholandi yagenwe ejo ku munsi wa gatatu mu banga y'umukuru urwego sense rujejwe gucungera ingene imenyesha makuru bikora mu Burundi. Madame Vestine Nahimana yari yarigeze kurongora urwo rwego. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver. Ni inkuru ari i Kigali mu Rwanda.
Vestine Nahimana yari yitoje wenyene mu kibanza c'utwara urwego rw'igihugu sense rujejwe gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi. Yaheruka kugenwa n'umukuru w'igihugu kugira ngo asubirire wirinyamitwe yahora arongoye urwo rwego ubu yagiye gusarukira igihugu muri Ethiopia. Agarutse mu kibanza yahozemwo kuva mu mwaka w'2005 guca mu mwaka w'2008. Inyuma yiwe mu myaka 12 iheze icyo kibanza kikaba kimaze kujamwo abatware bashika 8. Ubwo rwego rujejwe gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi sense rwiyemeje guteza imbere icyo gisata cyo kumenyesha makuru no kugarukana icyizere hagati yacu na leta. Vestine Nahimana yatowe n'abagize urwo rwego uko ari 12 bose yabitangaje aje gutorwa ngo abe ari watwara urwo rwego kuri uyu wa gatatu.
Aba nifuje yuko n'abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru bigiye kuza tukaja hamwe twese tugakora icyo cyose cyoza gituma haba impinduka mu gihugu mu buryo ubereye. Nkuko namwe ndabivuga, ibimenyesha makuru ni igikoresho gishobora gukora neza cyangwa igakora nabi, gishobora kubaka cyangwa igasambura. Abanongeye nsaba mvuga nti tugiye kubandanya tufashanya kugira kino gikoresho kizobe icubakira igihugu cyacu nigishobora kuba akarorero intangarugero no ku bindi bihugu bakazoza kuturabira ku ngene twakoresheje ibikoresho neza kuburyo umwene igihugu yabonye akamaro k'igikoresho cy'ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru.
Aho niyo bamwe mu bamenyesha makuru bafatira mu kwerekana ko atacizere bafise ko azohava ashika kwihangiro gihaje kuko atigeza akora n'umwuga wo kumenyesha makuru. Alexandre niyunge ko atwara urunani rw'abamenyesha makuru ibeji ahubwo afise amakenga kubwigenge bwo kumenyesha makuru buzohava busubira inyuma.
Mukicizera umuntu yogira simboni yo chova kuko nkuko twari twamye tubivuga kuva na kera kihaja gitangura novuga yuko atakintu umuntu yo mwitega ko cyane kuko novuga ko ivyo gico gisata cyo kumenyesha makuru ntacazi nkuko atawosaba umuhinga w'indimo kuja kuvura abantu nibaza ko no muri ico gisata ari cyo kimwe naho nyene kanatsinda wanavyumvise nge navyivugira avuga ko ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru bazobibikoresho ibikoresho no kuvuga ko bazobikoresha uko bishakiye kirazira ko umenyesha makuru abigikoresho kirazira ko umenyesha kimenyesha makuru kibigikoresha urumva ko atanica umuntu we usaba kuko intumbero yiwe ni kugira ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru ibikoresho.
Havestine na Imana yagarutse avuye guserukira Burundi mu gihugu cy'u Burundi asa n'uha icizera abakora uwo mwuga kwaje kubandaniriza ku isemo yagezwe ko nabahora muri ico kibanza.
Ntabanje ngo dufatanye urugendo twongere dukutse ikivi duhere aho isemo yarigeze kuko imbere y'uko nza nari narahaciye ndazi ko nahasize mugabo kandi ndazi ko n'inyuma yaho hari byakoretse bitari bike kandi neza nkaba nizeye yuko tugiye kongera gutera iyindi ntambwe muri uno mwuga.
Ivyo ntibihumuriza bamwe mu bamenyesha makuru bibutse ko mu mwaka w'2015 icizere hagati ya leta nabo catosekaye ndetse n'ibimenyesha makuru bimwe bimwe n'amaradiyo bigaturigwa abakora uwo mwuga hafi ijana bagahunga igihugu. Nabo biri uko harabandi twavuganye bizeye ko nyabona uwo mutegetsi mushasha wa sentse azokwihutira kuba nk'ikiraro gihuza leta n'abamenyesha makuru kugira ngo ntihagire usubira kwitwa umwansi w'igihugu kubera inkuru yavuze anke yanditse. Aba basaba kandi ko urwego sentse bwo kwita umutekano w'abamenyesha makuru kugurura ibimenyesha makuru vyugawe n'iradio y'abongereza BBC n'ijwi rya Amerika. Kuri ibi Vestine na Imana twara sentse yamenyeshaje ko azokorana nabo ahasanze mu kwitaho ineza y'umwuga wo kumenyesha makuru ariko yongera ko kw'amategeko y'igihugu abwirizwa gukurikizwa mu kwiga ayo madosiye y'amaradio yugawe. Gusa yavuze ko ayo madosiye ari muyihutirwa agiye gushira imbere. Pierre Clavini Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Tukivuga ku Burundi abanyagihugu mu ntara ya Rumonge bavuga ko babuzwa amahoro n'ivyumba by'amasengesho bemeza ko bibateye umutekano muke. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye ribifashijwemo n'abanywanyi baryo mu Burundi tugiye kwisomerwa na mugenzi wacu Désiré Hatunimana ari Kigali mu Rwanda.
Ibyo vyumba vy'amasengesho biri ku mitumba itandukanye yo mu gisagara cya Rumonge birateye umutekano muke. Iyo mitumba irangwa mu byo vyumba ni nka Kanyenkoko, Gihwanya, Centre Urbain. Abantu baba kuri iyo mitumba baridogera basengera muri byo vyumba kubera bababuza kuruhuka kandi ariko kanya baba baronse ntibatahura na gato ingene ivyumba bihinduka amasengero.
Kuja mu vyumba vy'amasengesho araraba ahantu ajana aje ku rusengero kuko hariho insengero zirekuwe na leta n'amategeko.
Twagwa ntibitumeze abantu nabo turi ngaha turonka amahoro mu mitwe ko abantu bikereye mu buzima bubi bagezeho umwanya wo kwicara hasi umutwe akubwira ngo atungane ukurikirane uko umuntu yobaha.
Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro n'umutekano gukorana kugira bafate ingingo zibereye kuko biri mu bitera umutekano muke aho babaye.
Leta irakwiriye kuziraraba yuko amasengero kesi aba arekuwe mu gihugu.
Turasabye leta kugira ngo idukurire hamwe abantu kugira ngo natwe turonke amahoro mu mitwe kubera ko ingo biratubabaza kubera izo ngoma zabo birigwako.
Abarongoye iyo mitumba baremera ko ibyo vyumba bihari bakaba baragirishije amanama kugira ayo masengesho abera mu mazu mu buryo bunyuranye n'amategeko ahagarare. Abarongoye ivyo vyumba vy'amasengesho bakaba baremeye gukurikiza iyo ngingo y'abarongozi kugira agahengwe kaboneke.
amaraporo yivyo twara yaronse ko nabagabishije ko ivyo vyumba bo bijeba abo twagiranye amanama basanzwe barongoye ivyo vyumba bala twemereye ko bategezwa guhava nimba batarahava komine n'igipolisi ko bo dufasha ivyo bintu bikarandurwa
na musantere wa komine Rumonge Jeremy Bizimana asaba abasengera mu vyumba vy'amasengesho kuja mu masengero azwi n'ubushikiranganje bw'intware hagati nayo utazokurikiza iyo ngingo akazofatwa nk'umugararije akazohanwa hisunzwe amategeko
abaza gusenga basengera mu bibanza bitegekanijwe kandi bakaba bazwi n'amategeko kw'ibyo bikorwa baba bariko barabikoreraho banure rero abo bose babikora bariko baratwumviriza yuko kizira kikaziririzwa kuza gusengera mu kibanza kitazwi n'amategeko ivyo byumba by'amasengesho byose bariko barakora babihagarike ejo canke irya yezu uwo tuzofata muri komine turongoye ariko arakora ibinyuranywe n'amategeko azohanwa hisunzwe amategeko
iyo ngendoro ariko yibonekeza yo guhindura amazu yo kubamwa amasengero iriko yibonekeza mu gihe mu minsi heze mu ntara ya Rumonge hari hafashwe ingingo yo kudasubira gusengera mu vyumba kuko vyibonekeje ko vyari biteye umutekano muke muri iyo ntara ya Rumonge mu ntumbero rero yo kugwanya iyo ngendo yibonekeza muri iyo ntara ya Rumonge eka no mu tundi turere tw'igihugu ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange barihaniza aba mustanteri ko ataburenganzira na bumwe bafise bwo gutanga impusha ku bantu basengera mu mazu canke amashengero kuko vyagiye biribonekeza ko babifise mu ruhara
muriko murabandanya kumviza iradio hijwi ya Amerika isamya na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ku munsi wa mbere imipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu bibanye zacu yaruguruwe yamara baba ku mpaka wa Ruhwa uhuza Burundi n'u Rwanda ntibashoboye kujabuka cyo kimwe n'abarundi bo muri komine Rugombo bashaka kurema isoko rya Bugarama umenyesha makuru wacu Temisokre Mutijima yarishikiye ku uyu mpaka dutegurira inkuru
Kuva icyemezo cy'ifungurwa ry'imipaka yo ku butaka ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu cyatangazwa ku wa gatanu ushize abanyarwanda baturiye umupaka wa Ruhwa bari bategerezanyije igishyika cyinshi ku uyu wa mbere ugera bakambuka bajya muri iki gihugu gituranyi gusa kubageza ku mupaka bagize gutungurwa gukomeye basubijwe inyuma n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka wa Ruhwa uhuza komini Rugombo ya Cibitoke mu Burundi na karere ka Rusizi mu Rwanda
Twishimye ababyeyi twabyinye twavugije impundu twongeye kugira gahinda cyane no kwibuka iminsi tuvuyemo batushubije inyuma
turebye ko twatwihutiye kugera ko twatwumvise ko ikinguye twasanze umupaka udakinguye ahubwo mudufashe mutuvugire imbere mubabwira yuko ibyo bavuze twasanze kutubeshya
kwe twababwira tese byashoboka ko twagiye tukagera hariya ku mupaka w'Urundi akaba ariho batugarura barabyanga ati muzabimenya ko bafungunye ubwo niba rukundi rero bazabitangaza birenze uko radio yabitangaje ubwo natwe ubwo nicyo kibazo dufite
uretse abanyarusizi batunguwe no gusubizwa inyuma bari bizeye kwambuka ku ruhande rwa Rugombo mu Burundi naho byari nkuko abari bazindutse biteguye kurema isoko rya Bugarama mu Rwanda ntibyabashobokeye aba ni bamwe mu baganiriye n'isoko z'ijwi rya Amerika ku ruhande rw'u Burundi
twisunze yuko umunsi kwinjira mu Rwanda tujitse ngaha ahubwo twatangaye tuzigejeje hajya mbere bamwe n'abakozi badusubije inyuma timwe nta soni mugiye kimwebwe perezida hari rwaravugira ku radio ko u Burundi n'u Rwanda bagenderanye mbere yuko twumiyo
ego kandi nani twitegura ngo nze mu Rwanda sanze mupaka wugaye nasubira inyuma
ngo ni wugaye ko buguruye mu kibuzi cyo kutajabuka ari we witegeye kuzakurema isoko n'uko
Uyu mupaka wa Ruhwa kandi ni nawo wari inzira ya bugufi yifashishwa n'abanyekongo bavuye mu mujyi wa Bukavu berekeza Bujumbura aho kunyura Ibuvira ngo bambukire mu Gatumba mbere y'uko imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi itose karamu 2015 aba banyekongo nabo imodoka zabo kuri uyu wa mbere zageraga kuri Ruhwa zishaka kwambuka hakurya mu Burundi zigasubizwa inyuma Nubwo batemeye kuvugira kuri mikoro z'ijwi rya Amerika ariko nabo bagaragazaga kababaro no gutungurwa yaba barundi n'abanyarwanda bakoresha uyu mupaka wa Ruhwa bose bagasaba ko inzego z'ubutegetsi zakora ibishoboka bakongera kugenderana nk'uko byahoze
twebwe turashaka nyine n'imbera afungwe koko ishyigwe mu ngiro bireke guhera mu maganda kuko ukuvuga ngo yarafunguwe gusa nta muntu wambuka nari nzi ko nibura uyu munsi umwana ari guseka none dore bigeze hafi saa yine zirageze nta n'igice kijana ndakorera
kiza nuko nyine abategetsi bo biraba b'i Burundi bakaba ukuntu babikora nabo babonye bishoboka bakabakugurura nabo
leta y'u Burundi ico nayisaba nuko yokugurura imipaka na cyane cyane twebwe abakenyezi kugira ngo kandi twongere dukore rwa rudandaga ruto rutonja bukambibe
abashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ko imipaka ifunguye ikibazo gisigaye gusa ku ruhande rw'u Burundi Mu kiganiro yahaye radio na televiziyo by'igihugu ku gicamunsi cy'uyu wa mbere, Bwana Albert Shingiro utegeka Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga mu Burundi yashimye ingingo yafashwe n'u Rwanda. Nyamara avuga ko ibiganiro bigamije kunagura umubano hagati y'ibihugu byombi bitararangira, bityo hakaba hataragera ngo Burundi bufate ingingo nk'iyo yo gufungura imipaka ibuhuza n'u Rwanda.
Icyo gihugu kibanyi cyafashe ingingo zo kugurura ni byiza, mugabo na twebwe ku ruhande rwacu umunsi twafashe ingingo yo kugurura tuzoyimenyesha mu bigo menyeshamakuru hamwe n'abarundi kugira babimenye, mugabo gushika kuri amasaha iyo ngingo yafatwa, kuko rero turakorana kugira turabe ko imigenda yose igenda neza. Twibaza yuko ibiganiro bifitanye n'u Rwanda biko bigenda neza biteye kure, mugabo nababwira ko bitarahera burundu, hanyuma mu gihe igihugu cyafashe ingingo yo kugurura imipaka naho nyine tuzoyibamenyesha.
Yibutsa ko ubu hagiye gushira imyaka 7 imipaka ihuza ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi ifunze. Ni nyuma y'aho icyo gihugu gishinje u Rwanda kugira uruhare mu igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu 2015. Hagati aho u Rwanda narwo rugashinja u Burundi kubindira iyabarugabaho ibitero. Kuva mu bihe bya vuba, abategetsi b'impande zombi kuva ku nzego nkuru kugeza ku zibanze zihana imbibi bagiye bahura mu biganiro bisa nk'ibicamarenga ku bintu bishobora kuba byenda gusubira mu buryo. Kugeza ubu ariko bigaragara ko abaturage banyotewe no kongera kugenderana bagisabwa gutegereza. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Muriko murabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'ikiganiro Amerikana twateguriwe kandi dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilinde.
Ikinyamakuru Los Angeles Times cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyandika ko intambara yo muri Ukraine ihinduye amateka, irangije imyaka 30 y'amahoro ku mugabane w'Uburayi kandi igaruye ikintu gisa n'intambara y'ubutita. Mu gihe cy'imyaka hafi 45 kuva mu 1947 kugera mu 1991, intambara y'ubutita yashyamiranyije uburengerazuba bw'isi bugendera ku matwara ya gikapitalista kandi bufite umutaka wa gisirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'uburasirazuba bw'isi bwari bufite amatwara ya gikomunisti n'umutaka wa gisirikare w'icyahoze ari URSS, Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Inshuro nyinshi muri iyo myaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na URSS bari hafi kurwana bakoresheje intwaro za kirimbuzi. Inshuro izwi cyane niyo mu 1962 ubwo URSS yashatse gushinga intwaro za kirimbuzi muri Cuba, igihugu gitandukanijwe na Amerika n'amazi y'inyanja kuri kilometero hafi 150 zonyine gusa. Abahanga mu by'amateka ndetse n'ibya politiki bamwe na bamwe batekereza ko intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine yaba itangije indi ntambara y'ubutita nshya. Niko nka Naoko Weike, mwarimu w'amateka muri kaminuza ya Leta ya Michigan, Michigan State University, yabwiye Ijwi rya Amerika. David Sakonyi, mwarimu muri siyansi za politiki muri kaminuza George Washington y'i Washington hano, nawe aryungamo. Mu kiganiro n'ikinyamakuru USA Today avuga ko iki gitero gihinduye umubano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Ati birashoboka cyane rwose ko twinjiye mu kindi gihe kirekire ibihugu byombi bigiye nanone kureba na yingwe. Ku bandi bahanga ariko si intambara y'ubutita ya kabiri itangiye, ahubwo ni ikindi kintu gishyashya kandi giteye ubwoba kurushaho. Barimo Faith Hillis wigisha amateka y'Uburusiya muri kaminuza ya Chicago na John Lewis Geddes uyobora ishami ryigisha amateka y'intambara y'ubutita muri kaminuza ya Yale. Bo baragira bati si intambara y'ubutita, ahubwo ni intambara y'umuriro. Intambara y'ubutita yarangijwe n'iki? Nk'uko tubisoma ku rubuga rwa Heritage Foundation, ikigo cy'ubushakashatsi mu bya politiki hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Ronald Reagan amaze gutorerwa gutegeka igihugu yasanze ingamba zo gukumira amatwara y'igikomunisti no kurangiza intambara y'ubutita zidahagije. Yafashe icyemezo ahubwo cyo kurangiza intambara y'ubutita, noneho ashinga abajyanama be bo hejuru umugambi mushya wo kubigeraho. bashyize imbere ugushegesha URSS mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rw'imari no kuguza amafaranga, ikoranabuhanga no gucuruza peteroli na gaz. Ahanini nibyo byatumye intambara y'ubutita irangira na URSS irahirima. Ubu rero Amerika yabigenze ite? Ijwi rya Amerika. Uburusiya bukimara gutera Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise ihuruza isi, maze ibihugu bikize bifatira Uburusiya ibihano bikomeye mu nzego zitandukanye: ubukungu n'imari, ubucuruzi, ikoranabuhanga ndetse na siporo, ku buryo Uburusiya bubaye nka Afurika y'Epfo y'igihe cya apartheid. Ariko igihano gishobora kuruta ibindi, nk'uko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky abisaba, ni ukwambura Uburusiya icyicaro gihoraho mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi. Ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa cyandika ko Leta y'Ubwongereza nayo yaba yiteguye kubiganiraho n'umuryango w'abibumbye, naho ibitangazamakuru binyuranye byo muri Amerika birimo Television Fox News bivuga ko bamwe mu ntumwa za rubanda bamaze gushyikiriza Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress umushinga w'umwanzuro usaba Perezida Biden kumvikana na Loni uko Uburusiya bwava mu nteko ishinzwe umutekano ku isi. Iyi nteko yashyizweho mu 1945 n'itegeko shingiro ry'umuryango w'abibumbye. Igizwe n'ibihugu 15 birimo bitanu bifite icyicaro gihoraho, aribyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Uburusiya, Ubufaransa n'Ubwongereza. Uburusiya bwafashe umwanya wa URSS imaze gusenyuka mu 1991. Ibi bihugu bitanu bifite ububasha bwitwa veto bwo kuburizamo ibyemezo bya Loni. Bamwe mu banyapolitiki n'abanyamategeko bavuga ko kwirukana Uburusiya muri iyi nteko ya Loni bidashoboka, kuko kimwe n'ibindi bihugu byose uko ari bine bifite icyicaro gihoraho yanditse mu itegeko shingiro rya Loni. Ariko umuvugizi wa minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson we yemeza ko bishoboka. Yatangarije abanyamakuru ko itegeko shingiro rya Loni riteganya inzira zabyo. Ikinyamakuru The Week cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo gisobanura ko bishoboka, gihera ko Uburusiya bwafashe icyicaro cya URSS nta rwego rwa Loni rwanditse mu itegeko shingiro nk'inama rusange rubyemeza, ahubwo bwicaye mu nteko ishinzwe umutekano ku isi biturutse ku nyigo y'abajyanama ba Loni mu by'amategeko yonyine gusa. The Week iti Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ikwiye gusaba inama rusange ya Loni gutora kugira ngo iki cyemezo giseswe, bityo rero Uburusiya buve mu ntebe yabwo ihoraho. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye ko mwagikurikiye, maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Hanyumuntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyumuntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyumuntara ni cyanyu
kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza inzwi gushika iza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kwa mkundi radio ijwi rya Amerika bijyana usategurira maka kanya bigabwinga ha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu tegurwa y'ayo makuru. Turashimiye kandi na Nadia ta yadufashe kugiranya ibiganiro twabateguriye. Mugire umunsi mwiza.